kutambirakutambirana. Amakuru, makuru makuru ya rakinoni.
Sangwe kaze nshuti namwe bakunzi bakadyo nsamba gateka kawe muri no makuru 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 yaranze inundwi turangije turi ku munsi w'Imana amakuru makuru makuru yaranze inundwi mukamwe yashikizwa na Je Bonfils Niyongere kuruno wa mbere mukakaro umwaka w'2023 Burundi bwahimbaje isabukuru ya 61 bumaze uburonse nta yokwikukira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije mu guhimbaza iyi sabukuru Uburundi bumaze kwikukira yemeje ko Burundi butari kukira mu bisata byose na cyane cyane mu gisata cy'ubutunzi asaba Abarundi bose gushira ingufu hamwe kugira ngo mu rugamba rwo kurwanya ubukene babe bari kumwe tumwumvirize
ubu rero hageze ni haba hatarengeranye ko twisubirako kandi twese atanu bavuyemo twari haramenye abatwenzi mu makungu kuko amabi twabonye inyuma yo ntaye yo kwikukira akarenganyo agakinyizo ubwicanyi gusaho ituga igihugu n'ayandi mabi tutavuze byarazingamitse Burundi mbere biratunyaga na wa mwidegembyo twese twipfuza urugoma n'ubu turacumanye haracibonekeza abagishaka guja imbere bifashishije ubwoko intara n'imigambwe no kuzindi mvo zitandukanye ibyo byose bikaba ari byo bibyara inzigo n'ishari mu Barundi kandi bose ari bene mugabo umwe nico gituma nsaba ko tuzitira ivyadushikiye mu myaka yo mu 1965 1972 1988 1993 ndetse no mu 2015 ntibigasubire uno munsi rero nakajyo keza ho kuzirikana ko ikiringo tumaze duhabuje ntayo yo kwikukira atari gito umurundi yavutse igihe twikukira ubaharugwa mu bakurambere rero umwe wese muri twebwe dushitse mu bigero yofata kanya akiyumvira akibaza ati ndiko nterera iki kugira Burundi busubire kuba itongo ry'umuryango umwe w'abarundi kumwe twari turi imbere y'umuzo w'intwaro kavamahanga nta kindi kizotunwanisha atari umusa no gusangira ibikorwa Burundi butunze bufite icyo tuburyamwo nibwo buzotuma tubana atabura wundi mu kanwa kuko akawe n'akanje buzoba butamira kumwe nta kindi kizotuma dutekana mu mutima atari kumwe wese yumva ko aruraniwe mu buzima bwiwe twarikukiye rero turabizi kirazirikirizwa ko dusubira kuzera inze gutega amashyi abayakubitako
akarenganya mu bisata bitandukanye mu Burundi karacibonekeza naho igihugu cikukiye kimaze imyaka 61 cikukiye ako karenganyo kakaba kari mu bintu biranga intwaro y'abakoloni biri mu mwihwezo wa Faustin Kumana arongo ishyamwe Parseme wo muhinga mubijanye n'ubutunzi atanga karero nko mu gutanga amasoko ya leta hamwe no kuronka ubuzi bisigaye byiziziwe n'akagwi kamwe k'abantu agasaba ko byoranduranwa n'imizi nk'uko biri mu ntumbero y'umukuru w'igihugu
turavye abadushikira iyo tuja gutorukira mu ntara zitandukanye naho twari hose ibyo bituma twakira twumva baza kutwitoragira mu urabona neza yuko mu Burundi akarenganyo karacarenga kandi karakwiye kwicarira tube dutera intege umukuru w'igihugu mu byo byinshi twagiye turabona bigaruka ni ibi tujya tubabwire kandi tubona byoranduranwa n'imizi ubwa mbere urabona neza yuko mu bintu bijanye n'amasoko ya leta n'ubuzi uwo mengo byizizigwa n'umugwi umwe hari abantu barimo kuruha amasoko ya leta ukayobwa icyo bagize ukayobwa icyo bagize nta hanwa ryabaye ubuzi bagaca biruka ubwo nyine bakaronka abandi mukamengo barakumira ukamengo hari umuntu ubuzi cyane isoko atokuyararaga ngabo haranditse mu mategeko yuko muri kode marasheti by'uko abantu bahayare haranditse ko amabanga ya politiki atandukanye n'amabanga y'ubuhinga mugabo ukamengo muri icyo gisata ugira umunyamahanga uri umurundi ugasanga abantu bamwe baragizwe ibihangange mu barababwira tuga cyane n'ibiki kandi ari leta nyine bikirabikora ari mu masoko cyangwa ibyo ariko barahabwa hataranwa ryabaye hanyuma icyo bita kura administrative cyoco ntunagiyaze kura administrative barunge urajura kujana y'urubanza no kugira abandikiwe muri leta ngo yitabe yararenganyije bikaga n'ibintu byo gutwara aramatongo y'abantu ugasanga umuzi bigutegeza gutangwa gutanga agatongo ka muntu kagatwara bagateba abantu bakirirwa ku nzira bakarenganywa cyo gituma usanga n'umukuru w'igihugu agira kigongwe mfungwa zimwe zimwe mugabwa dusanga bukeye amapizo arasubiri akuzura kubera iki kagageso kaba katarahera muri bantu cyane bamwe bakarekurwa bakerezwa n'ubutungane mugabo ntibari kugwa mugabo twizere ejo kwa kama duteye kazumvirwa kugira tureko igihugu cacu cotera cisuganya kugurura bujanye n'ubutungane.
Abategetsi bari bakwiye kubavanura no gutumwa ikomoko bakoloni mu gusigura ingorane igihugu kirimo. Ibyo bivugwa na Kabuyeri Rufyiri mu gihe u Burundi bwahimbaje kuri uyu wa gatandatu isabukuru ya 61 igihugu kimaze cikukiye. Akavuga ko u Burundi nyuma y'imyaka 61 butari kwiza mu bijanye n'ubutunzi nabyo bikaba biva ku burongozi bubi bwo kuva u Burundi bushikira intahe yo kwikukira. Gaburiyeri Rufyiri akaba yavuze mu kiganiro n'abanyeshuri makuru ku munsi wa gatanu buca haba umunsi mukuru wo kwikukira.
Ngaruka ya mbere ni uko u Burundi uno munsi ari igihugu cya mbere gikenye ku isi, kandi ibyo na leta dufite irabyemera ntibabihakana. Ibiharuro bikoreshwa kugira ngo batore ibyo birahari. U Burundi nicyo gihugu cya mbere uno munsi gikenye ku isi cya mbere cyo gike rukomeze iyo people promote ubukira kabiri nicyo gihugu ibice bishika 22 ku ijana by'abarundi babayeho munsi y'urugero rw'ubukene. Kandi sudi sayidura kompleti umurundi aba mudolari rimwe ku munsi mu buryo bwo gukoka misi yose. Iryo dolari rimwe naryo ntishobora kumufasha ikintu na kimwe ngo bishoboke. Ikindi kigira gatatu inyuma y'imyaka 31 u Burundi bwikuje, igihugu cy'u Burundi ntikigira indege irenga umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cyacu agiye ku nama makuru aripakiza nk'abandi bose. Ibyo byo twifata twaraga tukisha ku gihugu. Ikigira kane u Burundi ntibugira icyo twita residence presidentielle, ni ukuvuga uno munsi umukuru w'igihugu w'uno munsi mbere n'abamutangiye bamutangiye bapangiye n'icyumviro. Ibyo rero ni ingaruka mbi twariko turavuga zijanye n'ibyo bintu by'uburongozi.
Inzamba amakuru yaranze inondwi turangije arabandanya umugujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe wategezwa guhagarikwa ako nakamo gategwa na Vitali Shimirimana arongoye urunani rw'amashirahamwe Forosa akaba yabivuze ku izina ry'amashirahamwe 18 adakiranira ivyicaro vya politike. Yasohoye urwandiko ku munsi wa kabiri yamiriza urugendo gw'umugwi Severe uri kuragira mu bihugu vya Buraya. Severe ikaba yamenyesheje ko intumbero y'ubwo rugendo hariyo kumenyesha abarundi ba muri uwo mugabane w'ibihugu vya Buraya aho ibikorwa byawo bigeze. Ariko rero ku bwa Vitali Nshimirimana ngo nta kindi uwo mugwi ugamije atari ukubiba urwanko mu barundi kubera wanase kumviriza abarundi bose mu byo wemeza ko wamaze gukorera amatohoza.
Kuba umugwi urongowe na Petero Kabenda yicariye umugwi warerekanye yuko udashobora gukora igikorwa cy'ukurondera ukuri kandi udashobora kunywanisha abarundi, kuko umugwi waranzwe n'ibinyoma, urangwa no gukumira, urangwa no gusuzugura ibyiyumviro by'abashaka guterera kugira ngo hamenyekane ukuri ku byabaye mu gihugu cy'u Burundi. Uwo mugwi wahisemwo gukora ku byabaye mu mwaka w'1972 nabyo nyene ubikora nabi, ubikora uhengamye, ubikora ukoresheje ibinyoma, ukora ukoresheje ibyiyumviro bigaragara yuko hari iby'imigwi imwe imwe yahora ivuga kandi bandanye ivuga kugira ngo icyuvye ukuri. Hanyuma rero umugwi abantu batari bake ntibahengeshanije gusaba yuko uwo bumviriza, na cyane cyane abahunze harimo bari mu mashyirahamwe, harimo bari mu migambwe, hari n'abandi mu yindi migwi y'abarundi. Ariko uyu mugwi uhengereye wamaze kuvuga ibyo wabonye, uhengereye waramaze kubyita izina, uritoye ugiye kurondera abarundi baba mu bihugu bya Buraya i Buruseli kugira ngo batamike icyo kinyoma washyitseko. Icyo kinyoma rero nacyo uno munsi kikaba kiriko kirabiba urwanko, kikaba kiriko kizura imico hamwe n'ingiro n'ingendo y'amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi hari naco gituma twiyamiriza ubwo rugendo tukibaza tuti mbega severe none ubu unye ije gukora iki hanyuma rero turwongera tukavuga tuti uyu mugwi rero ko byagenze guca dusaba yuko abarongoye Burundi mu nzego zitandukanye ababijejwe harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko bafata ingingo yo guhagarika uwo mugwi hanyuma bakarondera ngene habaho icuka cyiza cyotuma abarundi bashobora kwishyiraho umugwi bashobora kwizigira umugwi udahengama umugwi w'abashinga ntare bijunja n'ijambo umugwi ushobora kubwira ukuri abarundi bose bagashobora kukumviriza
imyidogo yose ku bakoze mu kikubuga cy'umupira w'amaguru cyahoze citiriwe Prince Louis Rwagasore uno munsi bakaba bashyise ngo ni intwari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abakozi bamaze amezi atatu bataronswa agashahara kabo ku Imana uheze baragize imyirekano kugira bagaragaze akababaro bafise amakuru dukura muri abo bakoze akamenyesha ko abari ku isonga y'iyo myirekano baciye batangwa kugurwa ko iterabwoba gasaba kuronswa agashara kabo Eddie Claude ninazwe
amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura mu bafundi bari ko bubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe intwari bavuga ko bari mu ngorane zidasanzwe kuko ubu badashobora kuriha amazu bapanze canke ngo baronke ico bagaburira imiryango yabo kandi barakoze bamenyesha ko bamaze amezi agera kuri atatu bataronswa agashara kabo abakozi kugira ngo berekane akababaro kabo bari barahagaritse akazi ariko mu nyuma baca babagira ko iterabwoba babita abagumutsi amakuru ava muri abo bakozi yatumenyesha ko atawe kuriwe gusohoka ngo aje kurondera ico rirenza atabanje gusaba uruhusha saa 12 z'umugoroba wasohotse zimutanze atarashika aho bakorera arakubitwa agashaya bavuga ko bapfunzwe icamazo
abanyagashi bigenye mu bisanzwe dufite umuntu bishitse bakamurefura agasohoka nitamuhaye karenga akakubitwa nk'imvuzi sinavugese kimisigenya kimigira akazi ntanakakibaza kiduharanira kwezi kuna zivuna hantu bakubitwa na kasha ganda mizite kura ba humo genzi ya yofama na maja na chana kura gasa wune watambozu kamuronga watahalu gasa usitere ya kezi nguwa kezi aa jizitere mukoro nguwa kezi uwiki uwishinda kwa kubichwa aa nafisho usiri kwa kakese kwa kikango chari kiaga liri hanga ngele kumaha kumeli alihomu enjiniri kubi huku itwa metode harimo honorable atuwe mu ntara ya Gitega yitwa Denis Kalera hamwe n'umukuru mukambwe Referend Free abo ni bahagarariye icyo bikorwa ko n'amafaranga bwa caronke nibo bavuga ijyanwa mu ibyo byose iyo mishe yose bari batatu kuvuga ko ni tuzi amafaranga kuko turabura yabari ntacyo tuzi
abafundi bari kubaka icyo kibuga cy'umupira w'amaguru bavuga ko niyo hageze guhembwa hariho abahembwa abandi bakabura kuko haba harabaye amakosa menshi mu gukora intonde hariho nabifuza gusubira iyo baje bava kugira bacungure umutwe ariko bakabura itike yo kubashikana iwabo kubera makenga yose uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe turashobora kuronka kuri telefone bahagarariye ibikorwa byo kubaka icyo kibuga Reverien kuri yarongoye umugambwe CNDD-FDD n'umushinga mateka Denis Kalera kugira batange umuco kuri izo ngorane z'abakozi bubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kuri stade Intwari
Eddie Claude nazwe arakenuye kuri no wa kabiri uheze igenekezo rya 70 ruheshe umwaka w'2023 Sentare Nkuru y'Igitega yaraciye urubanza Emilienne Siwomana urubanza rwo gufunga imyaka 5 n'ihadabu y'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi aho kwa gutanga amakuru avugwa kwa cyoza Padri Laurent Hakarutimana rongo ishure Bisekristu wagiye kumushasha Emilienne Siwomana akaba yashize ahabona ibikorwa byo gufata ku nguvu abana babigeme bikogwa n'umuyobozi w'iryo shure Padri Burundi Laurent Hakarutimana hari mu nama yahuje abategetsi batandukanye mu ntara ya Gitega n'abakozi b'iryo shure kuwa 2026 umwaka wa 2023 ishyirahamwe ry'abantu hagati y'akazi na muntu mu Burundi CBDH rimenyesha ko rihagaritswe umutima n'urubanza rwaciwe irari n'ibizi arongoye iryo shirahamwe akaba n'umuyobozi ushingwabikorwa iryo shirahamwe saba ubutungane nako kwirinda gukoreshwa mu manza zigira ingaruka mbi ku buzima bw'igihugu tumutege yompi
twiyemereje urwo rubanza kuko rwaciwe rudaciye ku matohoza biboneka neza yuko urwo rubanza ari urwango ndagonde n'akadenderezo kubera yuko w'uburanira leta atanahamwe yerekanye yuko ivyo Emiliene avuga yagiriza direktere wiwe ko yabitohoje ko nta namwe iberekana yuko uwo mupati atacaka imwagira mu bisanzwe urubanza nkugo rwashobora gucibwa sentare iterekanye amatohoza yakoze kucaha patiri yagirizwa bategezwe kwerekana yuko koko ivyo Emiliene Sibomana ariko aragiriza patiri atari byo kandi byo ntibyari gushoboka bataronsa abahinga mu byerekeye bamwe bagwanya amabi akoregwa bigeme akogwa biciye ku gitsina abo bahinga bagakoresha ibyagirije bya Emiliene Sibomana bakaraba ibyaha avuga bakaraba nabo babikorewe hanyuma bakerekana neza yuko koko patiri atakimwagira urubanza nkugo rero ntirwashobora gucibwa batabanje gutohoza ngo berekane koko yuko patiri atakimwagira yuko koko Emiliene abesha koko Emiliene ariko aradendereza turabona rero ko waburaniye leta aho gukurikira ibyo Emiliene Sibomana yapfutse leta yacifatanya na patiri nyene kwagirizwa kugira ngo bagirize Emiliene ko yambise ibara uwo yagiriza aho rero tuyamiriza urwo rubanza yuko icambere na mbere rwo banza rugahagarikwa rukaba imfagusa sentare ikabanza igatohoza ku byaha Emiliene yagiriza uwo muyobozi bagakorana n'abahinga babijeje ku rubanza nkugo ntirushobora gucigwa nabo bahinga batinjiyemo hama bakabona koko ko uwagirizwa umuyobozi w'ishure Christe Roi atakibikimwagira turasabye rero abacamanza bareke gucurubanza kwa ngondagonde kumbure bari ko batinya ijisho riri nyuma yabo ribatuma bakora ibidakogwa
ni nungaha nyine duce dusozerera amakuru makuru yaranze ino ndwi twabateguriye kuri uyu w'Imana cemere mwe mwese mwari muduteze yompi ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mubanyu mugire n'umunsi mwiza w'Imana na gahwane.
Zambia, Samirana. Amakuru, makuru yaranze.